Twese twamaze guhabwa ubutumire, dutegerezwa kuza, kandi niwe abatiza muri mwe no mu bushobozi. Abantu bashobora kubikora, niwe abikora, kandi turabimushimiye. Nashaka some ijambo ry'Imana mbere ko dusenga. Nivyo Pawulo avuga, uyu muntu akomeye w'Imana yabayeho mu gihe ciwe. Aravuga ngaha mu Bigalatiya igice ca mbere, guhera ku murongo wa mbere, mirongo mikeyi gusa, ngo Pawulo intumwa itatumwe n'abantu, kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Murongo wa kabiri, mfatanije na bene Data kuri turi kumwe bose kubandikira abo mu mashengero y'i Galatiya. Murongo wa gatatu, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Yitanga ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi, aturokore muri iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana yacu yagombye. Niyo Data wa twese. Wa gatanu, icyubahiro kibe icyayo ibihe bitazoshira. Amen. Ni ijambo ry'Imana ry'igiciro kuri twebwe nk'abizera. Buri jambo ry'Imana ni ry'igiciro, kandi buri murongo dusoma ni mwiza cyane kuri twebwe, kandi ni twebwe twizera buri jambo. Igihe rero Pawulo, uyu muntu w'Imana, avuga hano ko ari intumwa itatumwe n'abantu, itarungitswe n'abantu, ariko kubw'ukugomba kw'Imana. Intumwa kubw'ukugomba kw'Imana. Rero turashobora kuvizera imitima yacu yose, kuko niko vyagenze, niko bimeze. Si we yihaye igikorwa runaka, oya, ariko turazi ivyabaye vyose kuri we. Yari umuntu yahama ishengero, ariko kubugomba kw'Imana ivyo vyarakoreshejwe. Ndata n'abashiki bacu, si we wenyene. Ariko aravuga kandi ku murongo wa kabiri ati, mfatanije na bene Data turi kumwe bose turabandikira mu mashengero y'i Galatiya turabaramutsa. Umurongo wa gatatu akavuga ati, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ego, amahoro y'Imana niyo yifurije abizera. Amahoro y'Imana, bene Data n'abashiki bacu bakundwa, bagenzi bakundwa, niyo dukeneye muri ino minsi turimwo. Nivyo dukeneye, kandi amahoro y'Imana tuzoba kuronka. Tudafise amahoro ava ku Mana, tuba dufise igihushane, tuba dufise umujyano. Kandi uwo nawo ntuva ku Mana, uva kuri wa mwansi, kuko yamye azana umujyano kuva ku ntango. Ariko Imana nizana amahoro, nitanga amahoro. Pawulo, umuntu w'Imana akomeye, ntiyavuze amajambo yo mu kirere gusa, ariko yabivuze ku bwa mwemu, avugishwe na mwemu, maze aha zino ndamukanyu abizera n'abari kumwe nawe bose. Natwe turashobora kuvuga ibi bintu nyene, twebwe twagiriye ubuntu n'Imana, turifurije amahoro y'Imana umwe wese muri mwebwe. Mbega niko bimeze. Amen. Amahoro y'Imana, bene Data n'abashiki bacu, birakwiye yuko tuvyibaza ko niba turi abantu bakunda amahoro, abantu baha amahoro abandi, niba amahoro y'Imana yarinjiye mu mutima wawe no mu mutima wanje, canke nimba ata amahoro dufise muri twebwe. Oh, ni jambo ry'agaciro, ni jambo rifise agaciro twese tubwirizwa gufata nkama. Ariko ndizera n'umutima wanjye wose ko amahoro y'Imana yafashe ikibanza mu mitima yacu, yarabikoze. Oh, natwe turashobora kuvuga amen y'ukuri. Muri icyo gihe natwe turabarondera amahoro, turi abantu baha amahoro abandi, turondera amahoro, ntitugishaka umujyano. Ahari umujyano tuba dushaka kuhava, tuba dukeneye guhunga, tukava aho hantu tukaja ahari amahoro. Kandi turazi yuko amahoro ari muri Yesu gusa. imbabazi ziri muri we gusa. Nivyo umuririmvyi aririmba. Kandi nuko bimeze, nta muntu umwe ashobora guha amahoro abandi abimuvuye ko muri ino minsi turayafise, kandi turayafise muri ino minsi, kandi twarageze muri ya minsi aho abantu bagwanira amahoro, baba bato cyangwa bakuru, abahambaye, bose abantu bose bashaka amahoro, ariko nta muntu umwe ashobora kuzana amahoro, yaba oni, yaba uwo ari we wese, yaba papa cyangwa undi muntu wese, nta muntu ashobora kuzana amahoro. Kumbure ko igihe kizoza aho bazovuga ngo amahoro, amahoro nta nkomanza, ariko bibiri ivuga ngo niho guhona kuzobaza aho giturumbuka nka kujya imibabariza ku mugore kuri we. Mbega nibyo niko bibiri ivuga. Bendeta bashiki bacu, Imana ihimbazwe kandi ishimwe. Ndushaka guha amahoro abantu, dukeneye amahoro y'Imana, amahoro ava ku Mana, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo niwe amahoro yacu. Pawulo arabandanya akavuga ku murongo wa kane, twese twabibonye, mwabibonye ku murongo wa kane, akavuga ngo yitanga ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi cya none. Iki gihe kibi cya none ngo aturokore muri iki gihe kibi cya none. Pawulo yari yabonye muri ijya minsi igihe barimwo cyari igihe kibi, isi mbi, ariko aravuga ati ni kubw'ibyo umwami yaje kugira ngo aturokore, dukure muri iyi si mbi. Kandi turashobora kuvuga natwe tuti yadukujeyo ukuboko kwe gukomeye. Turashima cyane Imana, nicyo gituma dukeneye kuyesha icyubahiro kuri uno muhingamo. Twongere tuyizere kandi tuyihimbaze mu kwizera, kuko irabereye guhimbazwa ko tuyizigira kandi tukayizera n'imitima yacu yose. Hamaricyo tubana twumvira ijambo ry'Imana. Reka duhaguruke rero kugira ngo dusengere hamwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye twese kubwa kino gikorane, kubw'ino saha y'umuhingamo, hamwe n'abantu bawe uhamagaye muri ino minsi. Kandi uri kuraduhamagara kandi uno munsi kugira ngo tuze kuri wewe. Ukeneye kutubatiza muri mwe muntu mu muriro, ukeneye guhura natwe mwami Imana yo kwizigirwa. Nakwe dushaka guhura nawe mu bwiza bwawe, mu bugwaneza bwawe, mu rukundo rwawe kuri uno muhingamo. Ndagusabye nuze uyuri mu ijuru mwe w'umwami, nukore hagati yacu mwami. Nta na kimwe dushobora kwiyitirira, kandi dukeneye ibintu twikoreye cyangwa twiganye, ariko dukeneye kwibonera ubwiza bw'Imana, dukeneye gusa kwibonera ubwiza bw'Imana. Kandi twongere twumve mwe wawe mwami, dukeneye kumva ijambo ryawe mwami, kandi tukubwire tuti ego kandi amen. Ndagusavye uhezagire bendata n'abashiki bacu nabo bose baje kugira ngo bumve ijambo ryawe mwami. Bari gushobora kugira iyindi mvuyo kujya ahandi hantu, ariko bahisemo hano hantu kuno muhingamo mwami. Nubahezagire bose mu kunengesera k'ubuntu bwawe, na cyane cyane mwenda atamukundwa aza kutubwira ijambo ryawe. Ndagusavye mwami kugira ngo umuhe inkomezi mu mwe mu bugingo no mu mubiri wiwe. Ewe mwami Mana yanje, natwe mwami kumwe ko turushe kubw'umutwaro w'uyu munsi n'ubu bushuhe, ariko duhanze amaso wewe, kuko tuzi yuko imigisha mishyashya iva kuri wewe, n'imvura nsha iva kuri wewe. Haleluya, izina ryawe ry'igitangaza kandi ryiza rihabwa icyubahiro. Mwami turagufitiye icyizere, turakwizeye kuno muhingamo kuza kutugaburira manu y'ubugingo. Haleluya, ku izina ryawe ry'igitangaza kandi ryiza rya Yesu. Haleluya, amen. Amen. Na jewe nashaka kwifuriza ikaze bivuye mu mutima, ndabifuriza ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu. Turizera ko Imana ija kuduhezagira, ni Imana ihezagira kuva ku ntango. Yarabwiye Aburahamu iti nzoguhezagira kandi nawe uzobera abandi umugisha, uzobera abandi umuhezagiro, kandi uruvyaro rwa Aburahamu, abana b'ukwizera, abana b'isezerano bahezagirwa n'Imana kubw'amasezerano Uhoraho yasezeranye. Kandi kirushije bahezagirwa kubwo gushitswa kw'amasezerano y'Imana. Hariho abantu benshi bizeye isezerano ry'ukuza kwa Mesiya, ariko nubwo byagenze uko baciye iruhande yiwe ntibamumenye igihe yaza. Nico kimwe, hariho abantu bizera yuko umwami azogaruka, ariko bagaca iruhande y'isezerano gitangira imbere ukuza kwiwe. Nico gituma bikenewe yuko twumva ijambo gigiye, dutegwe gutwi ijambo gigiye ivyo Imana yategekanirije kino gihe. Kubw'ivyo rero ntiduheza ngo tuba abantu bakundwa n'abantu bose, ntituzigira tuba abantu bazwi muri inosi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira riti ego, nimba dukeneye kuba abakunzi b'isi tubaye abansi b'Imana. Yohana 4:4, muri icyo gice nyene nibaza ko ariho hari amajambo Paulo yavuze kiriya gihe hano abigaratiye igice cya mbere. Niba ntibagiye, Paulo yaravuze hano majambo akurikira abigaratiye igice cya mbere 10:10. Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu simba ndi umugurano wa Kristo, simba ndi umugurano wa Kristo. Mbega turabona ibyo ari byo hano. Ntushobora guhimbara Imana ngo wongere uhimbare abantu. Ntushobora gukora ukugomba kw'Imana ngo wongere ukore ukugomba kwawe. Ntushobora gushitsa ijambo ry'Imana ngo wongere ushitse ijambo ry'abantu. Ntushobora gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa n'ijambo ry'abantu mu bikorwa. Dutegerezwa gufata ingingo imbere y'inyonga z'Imana kandi tukayifata neza, kugira ngo dushobore kuvuga nk'uko Paulo yabyanditse kuba mu Baroma, akavuga ngo Imana iboneke ko ari inyakuri n'iyo umuntu wese yoba ari umubeshi. Imana iboneke ko ari inyakuri n'iyo umuntu wese yoba ari umubeshi. Naho umuntu yifata nk'aho ari uwera, mu butumwa bumwe duheje gusobanura mu Kidagi Nkenda Tabranam aravuga ati sinashoboye gutahura ingene Aburahamu uvugishwa n'Imana akomeye yashoboye kuvuga ikinyoma, maze akabwira umwami Abimeleki ati Sara si umugore wanje, ni mushikanje. Mwenda Branham aravuga mu ncama akavuga ati cyose aravuga mu ncama akavuga ati ati kugira ngo Imana iboneke ko ari ivuga ukuri, abavugishwa n'Imana bakomeye mu buryo bucanke buriya cyanke hariya barakoze amakosa ahantu runaka, baragaragaye ko bafite utunenge, kugira ngo Imana yonyene igaragara yuko itagira ikosa, ko yera kandi ari ihambaye. Mbega twe turi iki? Turi inzu zubatswe mu ibumba, Imana idukuyemo impwemu zayo cyangwa impwemu wayo. Mbega muri twe bwasigara iki? kandi hari abantu baratahura neza ijambo ryanditswe mu musiguzi ko umuntu yihitiramo ibyo yizera. Biranditswe ngo umuntu ameze nk'igikoko, kandi uko kwizera kw'abo bantu akeneye kuvuga ko ariko kuratwa mu bihugu byose bafata ujya murongo uri mu musiguzi. Murazi none umuntu atizera, umuntu atagira Imana, nta na kimwe burya arushije igikoko, nta na kimwe arushije igikoko, nta na kimwe arushije igikoko. Birababaje kubona ari umuntu ariko agaca iruhande y'iby'Imana amutekanirije kandi akarinda apfa. Byari bikwiye yuko arisha nk'inka, arisha mu bwatsi nk'inka, kuko azogira hezo nk'iry'inka nyine. Ariko biratandukanye ku bantu bacitse abana b'Imana, abantu Imana yahaye kudapfa, abantu ibyaremwe by'igihe gito bacitse abahungu n'abakobwa b'Imana bazobaho ibihe bidashira. Na twebwe turashobora kuba muri abo bantu. Ujya muntu w'Imana Pawulo yaravuze ati ngo mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana. Bari Galatiya igice cya mbere umurongo w'icumi. Ngira ndabereke hano gikorane gikomeye cyane cy'abakarismatike cyabaye ku munsi wa Pentecote i Strasbourg, ejo kuyinga bari kumwe na David Duplessis, kandi abantu bose bari bafise ibuji mu minwe kugira ngo berekane ko umuco wabaje ko mu buryo bucanke buriya ngo canke ko mwe mu Imana yamanutse. Abantu bose bari bafise ibuji, abantu benshi umwe wese yari afise ibuji mu minwe ngo kuri bo rero ngo iyo ari Pentecote. Bakundwa, igihe bamwe ijana na mirongo ibiri bari bakoranye, ntiyari umuherezi runaka yaje ngo yatse ibuji kumbura akoresha ikibiriti, ariko abantu bari bakoraniye mu nyonga z'Imana kugira ngo bibonere ugushitswa kw'isezerano rya Data. Kandi ariko turi hano no munsi atari kugira ngo ducane ibuji, ariko kugira ngo Imana ishobore gucana kwatsa umuriro wayo kandi suke mwe mu wayo yera. Yesu umwami wacu yarabivuze ati naje ku isi kugira ngo natse umucanwa umuriro, Luka 12:89. Mbega yaba waramaze kwaka nobaye nkirondera iki kandi? Yamara tubwirizwa kuba amaso kugira ngo amaso yacu ntahumishwe. Hari abantu hano bashimwa n'amadini yose, bashimwa n'abahambaye bose hano. Hano rero bamutwereka ngo afise umusaraba wiwe ngo wambaye ngaho gikiriza. Umwami wacu ntiyari afise umusaraba kugikiriza, ahubwo yikoreye umusaraba, yikoreye ivyaha byacu byose, amakosa yacu yose yagiye ku musaraba uwo yari yikoreye. Hauma abambwa kuri uwo musaraba yagiye yikoreye ku bwawe no ku bwanje. Ese ukuntu ibi bintu byose babigize ibintu by'inyuma gusa by'umubiri gusa, batigeze batahura insiguro yabyo ivuye ku Mana. Byose uko ari bibiri bigenda bibangabanganywe. Hose bavuga ibya Pentecote bavuga mwemu yera mu mashengero yose yigenga, amashengero yose. Ariko none mwemu w'Imana ari hehe? Mwemu w'Imana niwe mwemu w'ukuri, kandi aho ijambo ry'ukuri abantu baryumva bakongera bakaryizera niho mwe mukuri yigaragaza kugira ngo ahishure ijambo ry'ukuri arihishurira abantu. Mbega none ndondera gushimwa n'Imana canke ndondera gushimwa n'abantu. Turazi naho tubize agace ingene ari umutego ku muntu iyo abantu bamukomeye amashi hata yumva umenga ibyo ariko arakora byose n'ivyukuri. Mbere naho ibyo ariko arakora byo babiriko bimujyana mu kintu kibi cyane. Bakundwa, twebwe nituri hano uno munsi kugira ngo dukomere amashi umuntu dukoraniye hano uyu munsi mbere inyonga z'Imana, kandi turafise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana. Ntidukeneye kumva iry'abantu. Kubw'ibyo rero umwami naduhezagire. Paulo hano arafata ingingo akavuga ati ari ku murongo w'icuma akavuga ati yama nkinezereza abantu simba ndi umugurano wa Kristo. Hano turafise icyo dufatirako. Umuntu afise ibikogwa akora mu buryo bw'impemu kandi afise icyifuzo mu mutima wiwe cyo gukomerwa amashyi n'abantu, cyo gushimwa n'abantu, icyifuzo cyo guhimbara abantu, cyo kwemerwa n'abantu, cyo kumirwa amashyi n'abantu, abagaragaje ko atari umugurano wa Kristo. Naho yo kwiyerekana ko ari umugurano wa Kristo abatari we. Murazi ko mu cete cya mbere cyandikiwe ishengero mu byahishuye Yohana igice cya kabiri haravugwa ngo turabwirwa ngo wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo usanga na banyabinyoma. Paulo nawe akandikira abikorini akavuga ati biyita intumwa kandi arababeshi. Nabiyita ngo baratumwe kandi arababeshi kuko batemera ijambo ry'Imana ry'inkomoko intumwa zigishije. Abikorini ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 13. Ese ukuntu twabwirizwa gushimira Imana muri kino gihe kwiherezo ingene Imana irikira tugarukana ku ntango kandi ko irikira iraduha intumbero ukuntu tubwirizwa kugenda biciye mu guhishurwa kw'ijambo ryayo kandi ibyo ikabikora mu bihusi byose bihari biri hasi biri hejuru ikaduha amerekezo kugira ngo dushobore kubona inzira y'Imana twongere dushobore kuyikurikira tugendane n'Imana. Reka dusome imirongo mike yo muri Bibiliya imbere yuko dufata akanya ko gusenga. Reka nsome umurongo wa mbere mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Zakariya igice cy'icumi umurongo wa mbere. Zakariya igice cy'icumi umurongo wa mbere. Uhoraho abe ariwe musaba imvura ngo igwe mu gihe cy'itasura, muyisabe Uhoraho arema imiravyo nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese amumereze imirima. Hano haravugwa ibi uko ari bibiri, imvura yitasura hamwe n'iyagacika mvura mu ntango igihe haba ibibwa kubiba imbuto isezerano rishasha ryatangura ishengero rigatangura hanyuma rigahabwa igikogwa kugira ngo ishengero rishobore kugikora kugira ngo ishengero rishobore gutwara ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gushika ku mpera z'isi. Imana yaramanutse mu bushobozi bwa mwe muyera maze bwuzura ababwirizwa kugira umugabane kuri uko kuvuga ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bahabwa abari bafite umugabane ku migisha y'Imana. Hano hari ibintu bibiri twabwiwe Zakariya 10 umurongo wa mbere ngo uhoraho abari we musaba imvura ngo igwe mu gihe kitasura ni agacika mvura muyisaba uhoraho areme imiravyo kera bakora kiriya gihe bakoraniye hamwe barasenga kugira ngo baronke ugusukwa kwamwe muyera kandi ugusukwa kwamwe muyera yari imvura yagatasi igishengero ryatangura ugusukwa kwamwe muyera kuzoza kwiherezo ari imvura yagacika mvura aragacika mvura kwishengero kandi murazi neza ko imvura yorusha ubutaka yorusha ivu ubutaka burashobora kuba bukomeye ariko iyo imvura iguye bihagije haca horoha muri icyo gihe umuntu abashobora kuharima agasiza hanyuma umuntu agashobora kubiba gateragira bakundwa Imana ikora ibintu byinshi ikeneye gusiza ubutaka bw'umutima wawe n'umutima wanje ikeneye kubiba mu urubuto rwayo mu mutima wawe no mu mutima wanje kugira ngo hazoshobore kuboneka ivyimburwa uhorabariwe musaba imvura igwe imvura yagatasi niyagacika mvura muri kiriya gihe benda turabashiki bacu barakorana bagasenga kugira ngo baronke imvura yagatasi kugira ngo bahabwe ugusukwa kwamwe muyera muri kino gihe bene data n'abashiki bacu barakorana kugira ngo nibakorane kugira ngo basabe Imana mu gihe cy'imvura mu gihe cy'agacika mvura basabe imvura y'umugisha kandi ibi bibe muri kino gihe cy'imvura muri kino gihe cy'agacika mvura mu bisanzwe ntiduhagijwe n'ivyo tumaze kuruha gushika muri kino gihe kandi ntidushaka kwihenda aho umwami Yesu azogarukira hanyuma ngo dufate ibuji mu minwe tugene twakije ibuji mu minwe ariko dukeneye kuzuzwa mwe muyera maze tugende tugana ukuza kumwami tugiye kumusanganira reka dusome wavugishwa n'Imana Yesaya ari nawe yavuze ivyagakiza uko bizogenda Yesaya 44 guhera ku murongo wa mbere yamara noneho umve yewe Yakobo musavi wanje yewe Isiraeli uwo natoranije umurongo wa kabiri uku niko rahagize wakuremye akakubumba uhereye ukiri munda kandi ariwe azogutabara ati ntutinye yewe Yakobo musavi wanje yewe Yeshuruni uwo natoranije yewe Isiraeli mukundwa wa gatatu kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye nzosuka mwe mu wanje ku rubyaro rwawe n'umugisha wanje kubuzukuruza bawe n'umugisha wanje kubuzukuruza bawe umurongo wa kane bazomera hagati mu byatsi nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi mbega iri jambo ryiza mu ntango ku bw'isezerano Imana yari yagiranye n'Abisirayeli amasezerano yari afatanye naryo amasezerano yari afatanye n'iryo zina ngo Isirayeli. Pawulo arabisobanura mu Baroma 9:9, ariko ayo masezerano yatanzwe na Yesu Kristo umwami wacu ku mahanga yose, ku bantu bo mu ndimi zose n'amoko yose. Kuko haranditswe ko umwami wacu yitoranirije ubwoko abantu mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, kandi hazoba imbere y'intebe y'Imana abantu benshi amasinza toharurika, abantu bogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama, bacunguwe, babohowe, bashyizwe ko ikimenyetso cya mwemu yera. Kandi nk'uko havugwa hano, Imana yonyine ubwayo iravuga ku murongo wa gatatu ngo Isaya 43:3 ngo kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye, nzosuka mwemu wanje ku ruvyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe. Biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu, twacitse uruvyaro rw'Imana. Nk'uko twese dukomoka kuri Adamu mu buryo bw'umubiri, ni nako abana b'Imana bose bakomoka kuri Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko ni imfura muri bene se benshi. Kandi tuzosa nawe uri ujya munsi wa munsi cyo kimwe ngo nkuko kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye, ngo murongo wa gatatu ngo nzosuka mwemu wanje ku ruvyaro rwawe n'umugisha wanje kubuzukuruza bawe. Ejo twarasomye ijambo ryiza riri muri Yoweri igice cya gatatu mu kirundi, ni Yoweri 2:28, ngo uku niko rahagize ngo mu minsi iherezo nzosuka mwemu wanje ku bafise umubiri bose. Turakeneye kongera gusukwa ko ubushobozi bwa mwemu yera nk'uko bivugwa muri Bibiliya, aho imitwe idakogwa ko ariko imitima ishikigwa igakogwa ko kandi kuzuzwa. Ikintu umuntu atazoba agikeneye kugira icyo afashije, ariko Imana yonyine izoshobora kwishura. Ese ukuntu twifuza kubona, ese kandi twifuza kubona ibyabaye mu byakozwe n'intumwa, ibintu tukabibona bisubiye kuba nko mu ntango, tukagaruka ku byabaye mu ntango. Niba tuzi neza ijambo ry'Imana, turazi yuko handitswe ngo ubwiza bwo hanyuma buzoza kuri iyi ngoro buzorusha ubwa mbere. Hagayi 2:9, Imana iravuga iti nzobashumbusha, nzobagarukanira imyaka yose mwatakaje, ivyatakaye vyose nzobigarura. Yoweri 2:25. Nimba rero Imana ishumbusha, igarukana ibikora ku bwinshi kandi kazana ibyo twabuze byose, nk'ububanyivye ama Deutschmark 500 cyangwa amafaranga ba Swiss, maze nkababwira nti bayansubije, mubamuzi yuko nasubijwe amafaranga nyene nari nabuze. Muamuzi ko nasubijwe yose nari nabuze. Bakundwa, kujya kuri nyene ko mu gihe cy'intumwa, rijya jambo nyene ryahishuwe y'Imana. Ego kugaragara kuzima kw'Imana kuragaruka mu ishengero ry'umwami muri no minsi ya nyuma. Twebwe natwe nk'abana b'Imana dufise igikorwa cyo gusaba Imana kugira ngo igushe muri kino gihe imvura y'agacikamvura. Ntidushobora kurera amaboko maze ngo tuvuge ngo vyose bizogenda neza, ngo vyose bizogenda neza. Ndabibasavye uyu munsi nk'uko Eliya yasavye imvura inyuma y'imyaka itatu n'igice atamvurigwa, agasaba kwimvurigwa. Ibirivuga yuko yacuritse umutwe wabami ba mbere Kristo 1842, sinzi ukuntu yabikoze, ariko yaraciye bugufi cyane, aranigana, arasenga, aratakaba kugira ngo Imana itange imvura. Nitwagenda mbengo ntacyo tunezwe, nitwasenga mbengo ntacyo tunezwe, nta na kimwe kizoba. Birakwiye yuko dukogwako kandi bikatunyengetera, tukabona yuko bikenewe yuko iby'Imana yasezeranye bidushikako, tukabona ko ari vya ngombwa. Niba dufise iciyumviro ko vyose bizogenda neza muri ico gihe, nta kintu kidasanzwe kizodushikako. Ariko niba tuvuga tuti mwami waradutegetse, wadutegetse gusenga ngo dusabe imvura mu gihe, kandi tubikore mu gihe cy'imvura y'agacikamvura, wadutegetse, watubwiye uti nka kujya amazi asukwa ku ivu ligadutse, niko nanje nzosuka mwemu wanje ku bahungu bawe bakundwa, matso wa mwemu yera uri mu bigize ibintu tubwirizwa gucamwe. Iyo umuntu yizeye akabyibonera, icyo nicyo cyerekana yuko umuntu yizeye ubukristo bugitangura. Nta wizera numwe atahawe mwemu yera. Igihe rero Paulo yashika muri Efeso hanyuma agahura na bendata 12 bavuga yuko bizera, yaciye ababaza ikibazo cya mbere muri ano majambo ati: mbega mwarahawe mwemu yera igihe mwizera, mumaze kwizera, kuva mwizeye mwarahawe mwemu yera. Byakozwe mu 19:2 twumvise mu ijambo ry'intangamarara, twumvise yuko ko atari umuntu yashyizweho n'abantu, ariko ko yari yashyizweho n'Imana kugira ngo atangaze avuge ubutumwa bwiza. Yari yahawe iryo tegeko arihawe n'Imana atari kugira ngo anezereze abantu, ahimbara abantu, ariko kugira ngo abwire ubutumwa bwiza abantu bakora ibihimbara Imana, bakora ukugomba kw'Imana. Kandi ndizera yuko kino gikorwa cyo kuvuga ubutumwa biciye mu butumwa bw'igihe cy'iherezo, ko atari gikorwa cyo guhimbara abantu, ariko nukugira ngo abantu bashobore guhimbara Imana, nukugira ngo abantu bashobore kuboneka abantu bahimbara Imana, bakora ugomba kw'Imana. Kubijanye na Enoki haravugwa yuko yazamuwe, ntakundi vyogenda, yarazamuwe kuko yarafise igishinga nahe yuko ahimbara Imana. Heburayo 11:5 yari ugira indwi uvuye kuri Adamu, niko vyanditswe. Ni icitegererezo gitunganye ko kwiherezo gigihe cindwi cishengero hazobaho kwisi abantu bazoba bahimbara Imana, abantu batazobona urupfu ariko bazohindurwa maze bakazamugwa. Imana ikeneye kutugira nkabe nabo bantu, ni wewe na jewe niko ikeneye kutugira muri no minsi y'ubukene bugaragara. Rero turavuga tuti: ewe Mana, ese ukuntu uri Imana nkuru, Ese ukuntu ubuntu bwawe ari bwiza kandi butarondoreka. Abantu Imana yarungitse nta kundi baba bashobora gukora ibintu. Yohana Umubatizi ntiyashobora guhimbara abantu. Ivyo se Zakariya yari gushobora kuvuga canke kumwiyumvirako. Yari umuntu yarungitswe n'Imana, afise ubutumwa bwo gutegura abantu kandi ngo abarongorere ku mwami. Niko vyagenze na mwene data Branham. Ntidushobora guhakana ivyo Imana yakoze. Kutubaza ivyo bintu tubwirizwa kumubwira ko atariko bibwirizwa kugenda. Uno munsi kandi ndazi neza yuko abantu bakoze bwa bwato bwibira bukamara iminsi mu mazi sumare ko biyumvira ivyabaye kuri yo nako kirya gifi cyashobora koga ibwina mu kiyaga kandi urya mugaba akaguma afise impwemu ahumeka. Ivyo byari biki? Yashaka guhunga ngo acike, ariko Imana ntiyamwemereye yuko ahunga. Yaramanutse arashika ibyina mu kiyaga, hanyuma haranditswe yuko yaciye ahindukiza amaso ayatumbereza Yerusalemu, hanyuma atumbereza amaso yiwe ku rusengero aho Imana yari yaramanutse mu bwiza bwayo. Hanyuma Bibiliya iravuga yuko Imana yumvise ugusenga kwa Yona, hanyuma Imana itegeka gwa rufi ko rumudahwa imusozi. Yona 2:11. Nindashobora guhunga inyonga zayo, nindashobora kunigana no kugomba kwayo. Bakundwa, muri kino gihe turi imbere y'ijambo rya nyuma ry'Imana. Muri kino gihe turi ku iherezo ry'igihe cy'iherezo. Dukoraniye imbere y'inyonga z'Imana kugira ngo bino bintu bicike ivyera kuri twebwe, bibi bintu vyera by'ukuri. Dushobore kwambaza izina ry'Uhoraho kugira ngo umugisha wiwe ushobore kumanukira kuri twebwe. Haravugwa ngaha kandi mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 45:8, Yesaya 45:8, ngo mwamajuru murekure ukugororoka kuve mwijuru, umugisha uve mwijuru, n'ikirere kigucuncubure, isi yasame itengengere kwagakiza ikamezanye n'ukugororoka. Ni jewe uhoraho nabiremye. Ese ukuntu rino sezerano ry'Imana ari ryiza! Umugisha amajuru amanure umugisha uva mu ijuru, maze ikirere kigucuncubure. Mwavugishwe n'Imana Zekariya, twasomye ko Imana irema imvura iyo gatasi n'iyagacika mvura, kandi ko ibicu bica bimanura bikayituma igwa. Ni ukuvuga irema imvura y'agatasi n'iyagacika mvura, ibicu bikayimanura. Nk'uko ibicu hano ku isi bimanura imvura ikagwa ku isi, abantu mbere hakaba n'ibintu bitwagwa, ni nako Imana ikeneye kudutahuza. Tuzahuza yuko imvura izova mu isoko rihoraho ry'agakiza, amazi cyangwa imvura Imana izorungika yo nyene. Imana ikeneye gusuka mwemu wayo ku bari n'umubiri bose. Hano rero dushya twibaza ku majambo y'umwami wacu n'umukiza wacu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cy'indwi, amajambo tuzi twese. Hano umwami Yesu aravuga muri Yohana igice cy'indwi 39, kumbure twohera ku murongo wa 37. 37 muri antunga 37 Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo wa munsi uruti yindi Yesu arahagarara arasemerera ati nambahara ufise inyota naze kuri jewe anywe. 3:8 unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. 3:9 ariko ivyo yabivuze kuri mwemu uwo abizera abamwizera bagira bahabwe kuko mwemu atari bwatangwe kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bakundwa, hano umwami ntiyasemereye ku munsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri, ariko yasemereye ku munsi uheruka. Umunsi wa nyuma niwe yasemereye aravuga. Mbega yashimangiye kugiki ku munsi wa nyuma w'iminsi mikuru uherukira iyindi ugusukwa kwa mwe muyera ati nzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba mu bantu bamwizera niba twizera ko Yesu yavuze ajya amajambo kandi ko yashikije kuri abo bamwizera mu ntango, mbega ntitwoshobora natwe kwizera uno munsi ko aza kuyashitsa kandi kuri abo bizeye muri kino gihe. Ku iherezo yaratanze isezerano ry'agakiza kacu, yaraduhaye agakiza, izina ryiwe nirihabwe icubahiro. Yaratanze isezerano ko azobabara ibyaha byacu kandi yaratubabariye ibyaha. Yaravuze yuko azozuka kandi yarazutse ku munsi ugira gatatu. Hanyuma acategeka abigishwa biwe ko batava Yerusalemu batarahabwa ubushobozi bwo mu ijuru. Bagumyeho, hanyuma bahagarara ku isezerano ry'Imana mu gihe cy'imvura yitasura y'agatasi. Amajuru yarugurutse maze umugisha ucuramanuka ari mwinshi. Kandi nizera ko Yesu Kristo uko yari ejo ariko ari n'uno munsi kandi ariko azokwama ibihe bidashira. Ndizera yuko Imana ishobora kudutuma tubona ivyabaye ku munsi wa Pentecote uno munsi, atari Pentecote mu 82 nkuko abantu bariko barayihimbaza, ariko Pentecote nkuko yabaye mu ishengero ryo ku ntango, ishobora kutwinjiza mu bugingo bushasha, mu buzima bushasha bwo kwikorera. Imana ikeneye yuko twizera uyu munsi kugira ngo dushobore kuzibonera ubwiza bw'Imana. Haravugwa ngaha ku mwami wacu muri Yohana igice 7:37 ngo nimba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. 3:8 ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziza mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Kandi isobanuro twahawe hano ni ikurikira ngo ariko ivyo yabivuze kuri mwemu uwo abamwizera bagira bahabwe. Bakundwa, twacitse abizera kubw'ubuntu bw'Imana yacu, atari abizera idini runaka canke abizera ibintu runaka by'amadini, ariko twizera Yesu Kristo umwana w'Imana, twizera umwami wacu n'umukiza wacu. Kirushirije ivyo, twaremeye ijambo n'amasezerano yagenewe kino gihe turimwo. Pawulo arandika ijambo ryiza aryandikira Abanyefeso. Abanyefeso igice cya mbere turasoma umurongo wa 12. Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 12. Yora ku murongo wa 12. Kuzoba abo guhesha icyubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Abizigiye Kristo kera. Muri mwe namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashiriwe kw'ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe. Ngwacuna kane, niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo Imana yaronse ibacunguzire ngo ubwiza bwayo bushimwe. Uku kuri ko muri Bibiliya ni ibintu byabaye mu nkuru z'agakiza, hano turabibona bivuzwe muri make, barabivuga mu majambo make. Twaracunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama, twarahawe kubabarigwa ibyaha byacu n'amakosa yacu, twarumvise ijambo ry'ukuri, ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, twarizeye kandi twarashizwe ko ikimenyetso camwe mu yera yari yarasezeranywe. Bakundwa, aha niho hari itandukaniro n'ayandi madini yandi, kandi ntidukeneye kwirirwa turayadondagura. Kandi twebwe ubwacu ntihagire umuntu yibaza yuko turi hano kugira ngo tunegure abandi. Iyaba twashaka kunegura, tworonse ibyo twinegura twebwe ubwacu. Turafite ibyo twokwinegura, ariko turi hano kugira ngo dushire ibintu mu kibanza cyavyo nk'uko Imana ibishaka. Iby'Imana tubishire mu kibanza cyavyo kugira ngo twereke abantu b'Imana ibiriko biraba muri kino gihe. Abenshi barasizwe amavuta yamwe mu yera, barahawe impano, baranezerwa kandi bamerewe neza, kandi baranezerewe. Umwe wese uko biri kose bagwa bibananiza mu nzira zabo. Umwe wese ariko arasubira iyo yavuye, kandi hari amakanguro mu madini yose n'amadini yigenga muri kino gihe. Abantu barabivuga ahantu hose, mbere urashobora no kubisoma mu binyamakuru byo ku mugwa mukuru wo mu Burusiya, ko Billy Graham n'abandi bantu bakomakomeye ngo bavuze ibi n'ibi. Bakundwa, hari ikintu twamenye twize, atari ukuvuga ibi cyangwa biriya, ariko tubwirizwa kumva muri kino gico mwemu abwira amasengero. Kandi mwemu ntavuga bivuye mu mutima udasomye ibyanditswe, ariko avugana natwe twe turasoma ibyanditswe. Kandi sinshaka kuvuga ngo avuga ibinyuranye n'ibyanditswe, ahubwo avuga ibiri mu byanditswe, avugana natwe aciye mu byanditswe. Byose tubihishurirwa bivuye mu byanditswe, tubihishurirwa na mwemu. Sinshaka kuvuga bya bintu abantu bakura mu kibanza cyabyo. Ni ukuvuga ntacyo bimaze kwiga turakurikira idini runaka, kuko hari amadini menshi ibihumbi n'ibihumbi ku isi. ego kumbure azoshika azobana ama miliyoni abazo amadini amadina azoshika kuma miliyoni n'ama miliyoni vyose vyose bizoherana na kino gihe umwe wese arashobora kubandanya nkuko ari karabikora muri kino gihe mu gihe cyose ashobora kwivugira amajambo akivugira utuntu ibintu abandi badatahura bamwe bavugishwa byose akabona yuko bigenda neza bagaca bavyita ngo nukuvuga mu ndimi ku mana ibyo abantu bakora nta na kimwe ari cyiza imbere y'Imana icyiza imbere y'Imana nico Imana yo nyene yaremye biciye mu ijambo ryayo namwe mu wayo muri wowe na jewe no mu bandi niba twarataho ivyo mu kwizera tuzobona kandi icyatumye intumwa y'igihe cy'iherezo yagiye hanze y'aya madini yose kugira ngo ahamagare abana b'Imana basohoke bava aho hantu hose nimba je ubwanje hari ikintu ndimwo nkaba hari ikintu ndimwo mbega nshobora gute guhamagara abandi ngo basohoke nimba hari ibyo ndimwo no hamagara abandi gute ngo bave muri ibyo ntibishoboka bakundwa ni mu nkundire ndabahe uturorero tumwe tumwe kugira ngo mumenye ibyo ari byo niba Martin Luther niba John Hus niba Zwingli abari bo bose Ashkenfeld cyangwa Mondenson abari bo bose iyo bagumye aho bari nta kintu na kimwe bari gufasha abandi Imana yabanje kubakurayo irabasohora bacika abantu badakundwa n'abantu abantu barabwirwa ngo ntihagire ubahani gwere ariko umugisha w'Imana wari kuri bo ibyanditswe byera biravuga yuko icy'Imana ihezagiye kiguma gihezagiwe Mega Baramu ntiyashatse kuvuma Abisirayeli yari umunyedini akomeye yari nk'umwarisheveki nka musenyeri yumva yuko yemerewe kuvuga ikintu runaka ko hari ikintu yemerewe kuvuga ego umubyeyi yavuga yavuze ngo ngenda kuvuga ibyo uhora haza kumbarira gusa guharura 22:38 ego urashobora kwigira kuri umugororotsi ukibwira ngo jengo nijejwe iry'Imana ku isi ngo ndakora kandi ngo ndavuga kandi ngakora ibiva ku Mana mbere urashobora kuvuga uti ngo mbere ngo jewe ngo nije serukira Yesu Kristo hano ku isi ego urashobora kwivugira ibyo ushatse hanyuma ugaca uvuga iby'umuvumo ku bantu bakozwe ko n'Imana abantu bemeye ijambo ry'ukuri hanyuma bagasohoka cyo bavuga ko iby'umuvumo Imana yarakije umuriro mushya mu mitima yabo byagenze gute haheze igihe byose byaciye bikonja maze Imana ikirambika ikiganza cyayo kuri Wesley kuri Whitefield n'abandi bari bakoreshejwe n'Imana mu buryo budasanzwe bajya abantu iyo baba baragumye aho bari nta n'umwe bari gushobora guhamagara ngo asohoke ngo bamurongorere ku Mana Imana ihamagara abakozi bayo kugira ngo basohoke hanyuma igakibatuma bajyanye ubutumwa bwo guhamagara abagenewe kumva ijwi ry'Imana kugira ngo bashobore gusohoka kandi byo ntibiva ku idini runaka cyangwa ku ishengero runaka iryo tuba turimwo cyangwa ku ishengero ariko biva ku kuntu twebwe twumva ijwi ry'Imana kandi tugashobora kubakwa nk'ishengero ry'Imana nzima muri no minsi y'iherezo uno munsi kumbure ko ari amahigwe adasanzwe gushobora kuvuga ngo je ndi iki canke ndi iki. Uno munsi abantu barubahwa iyo bari mu ishengero rikomeye rinini baca babubaha abantu, ariko bari mu ishengero ritoyi muri icyo gihe barabasuzugura, nta n'umwe abahanigwere, nta wubitaho. Ariko uri ku ruhande rw'Imana kandi agakurikira Yesu by'ukuri, nakeneye kwirirwa arashimwa, arashobora kubura byose ariko akaba yungutse byose. Haleluya. Nimba tudashobora gutakaza byose, ntituzoshobora no kunguka byose. Bakundwa, kubw'ubuntu bw'Imana yacu twaramenye igihe gikomeye turimwo, kandi Imana iriko iravugana natwe, kandi iriko ivugana n'abandi benshi mu buryo bukomeye. Tutegerezwa gupfa kuri twebwe ubwacu kugira ngo dushobore kubaho kumwe na Yesu. Turi kumwe na Yesu mu ntango mwemu yera yaramanutse, yarasutswe, ujya mwemu nyene azosukwa ku iherezo imbere y'izamugwa gishengera umugeni rya Yesu Kristo. Wa nyuma ari mu mubiri wiwe niyuzuzwa mwemu yera, kuko ubushobozi bw'Imana, ubwo bushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mwemu yera butegerezwa kuba muri twebwe, bukaba mu mibiri yacu ipfa, kugira ngo izoshobore guhindurwa maze tuzamugwe. Ndizera ko Imana izobikora kubw'ubuntu. Nimunkundire, ndababwire kandi jambo limwe riri mucete cyandikwa Abikorosayi mu gice cya kabiri, Abikorosayi gice cya kabiri guhera ku murongo w'icyenda n'uw'icumi. Murongo w'icyenda n'uw'icumi, uwa mbere uvuga Yesu Kristo, uwundi ukavuga ishengero. Dusome ino mirongo ibiri, Abikorosayi kabiri umurongo w'icyenda. Kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Ngo icumi, kandi munengeserezwa no kumubamo, ni we mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Atari gusa ukunengesera k'ubumana kuko aba muri we mu buryo bw'umubiri, ariko kandi muri we munengeserezwa no kumubamwo ubumana bwose. Ubumana bwose bwaramanutse ku isi, Imana yari muri Kristo. Ubure natwe turi muri Kristo kandi dufise ukunengesera kumana uri muri we. Turabiwe, natwe dufise ibyiwe byose. Mbega ibyo si ibintu byizaga yemwe? Oh, ese icoma tukabyizera emwe, twoja tujyama tukisinzirira. Ariko ntimujyama ubunyene, ndazi neza ko Imana izoduhezagira cyane, iza kuduhezagira cyane n'uno munsi. Ariko umuriro ubwirizwa kwinjira, umuriro ntuze kuri izi ntebe twicaye, oya, ahubwo uze mu mitima yacu. Kandi umuriro uva ku Mana uri hano uyu munsi, twarabivuze ejo Zurich, mu gihe Imana yagira isohore Abisirayeli bava muri Egiputa. Imana yari yeretse Mose mu nkingi y'umuriro, mu gisaka cy'umuriro. Kandi mukurikiranye zino nkuru gushika mu itangiriro gatatu, gushika mu gihe Gideoni yatogwa. Mu itangiriro gatatu haravugwa ngo isi izokumerera imikeri n'imitovu, ku itangiriro gatatu umurongo wa 18, cyari ikimenyetso cy'umuvumo ngo azo ngizokumerera imikere n'ibitovu. Hanyuma mu gihe batoranya Gideyoni yaravuze ati umwiza ameze nk'igisaka cy'amahwa. Mbega Yesu none yambaye iki ku mutwe wiwe? Yarafite iki ku mutwe wiwe igihe yatanga amaraso yiwe n'ubugingo bwiwe ku musaraba I Golgota ku bwawe no ku bwanje? Ntiyambaye ishapure, ariko yambaye igitsibo cy'amahwa. Amashugwe ari hafi cyane y'amahwa, ariko imbere yuko amashugwe asohoka byari bikwiye yuko habanza kuza amahwa. Yishize ko umuvumo wose, maze araducungura kugira ngo dukugwe mu buzimire, maze turonke ubugingo budashira. Kiriya gihe igihe Uhoraho Imana yiyereka Mose atari mu giti cyiza, igiti cyiza cyane, atari mu giti atari mu mashugwe atamirana, atari ahantu hari amashugwe atamirana cyangwa ikindi giti cyiza twovuga ngo ni cyiza, igiti twovuga ngo ni cyiza, igitegwa cyiza, ahubwo yamwiyeretse mu gisaka cy'amahwa harimo umuriro wera w'Imana. Nkaho yashaka kuvuga ati ndi umuriro utongora, ati imbere yanjye isi yose yaravumwe isa n'aya mahwa, ariko naje kugira ngo ncungure abantu banje kuko nabonye amagogwa bagowe kandi numvise ijwi ry'ugutakamba kwabo. Naje kugira ngo ndabasohoze ukuboko kwanje gukomeye k'ubushobozi. Aho niho yamwiyerekeye mu gisaka cy'amahwa kugira ngo ashobore gusohora abantu yari yagiranye isezerano nabo mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishasha icyo gitsibo cy'amahwa cyashyizwe ku mutwe wiwe. Kandi hariya niho yatanze amaraso yiwe n'ubugingo bwiwe ku bw'ishengero ry'abana b'imfura, ku bw'umukuku canke ku bw'umukuku wera uzobona inyonga z'Imana umunsi umwe. Kandi wowe na jewe turashobora kuvuga nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yabikoze ngo ndi umuntu afite iminwa yanduye, ngomba hagati y'abantu bafite iminwa yanduye. Isaya 6:5. Ariko rero umumarayika yaciye afata ikara ku gicaniro, ikara ryaka arikoza ku minwa yiwe, aravuga ati ubu rero urahumanutse. Mu kurangiza, reka tuvuge ibyabaye muri cya cyumba cyo hejuru. Ibimeze nk'indimi z'umuriro vyagaragaye vyigabanije kuri bo. Byakozwe mu mwaka 2023, amajambo yavuzwe n'iminwa yabo, maze ibikorwa bikomeye by'Imana byaravuzwe, maze abantu bakogwako namwe mu Imana. Nibiyumviriye mu mitwe yabo n'ubwenge bwabo, ariko barize n'imitima yabo, hanyuma barakizwa, barahezagirwa, baronka amahigwe, maze bongerwa mu ishengero n'Imana. Imana ibongera ku ishengero. Nizera yuko Imana yongera abantu. Turashobora guhamagara abantu benshi mu ishengero, tukabatumira mu ishengero. Niba dufise ukuntu dushobora gukwega abantu, kumureko dushobora gufata abantu tukabinjiza, tukabahamagara, tukababwira tuti muze mu ishengero. Ariko nimunkundire mvuge uno munsi, ibyo ntibihagije. Wewe na jewe turashobora guhamagara abantu, turashobora kubatumira. Icyo mbere n'igikorwa cyacu, ariko iyo baje kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, Imana ivugana nabo, imana ivuga aribo ibwira imana irabahamagara muri cyo gihe rijambo muri cyo gihe rijambo rikabinjiramwo mu musokoro no mu maguru rikinjira mu mutima no mu bugingo kandi izera yuko imana ari nako yadukoreye uno munsi ijambo ryayo ryanyinjiye ahantu hose nkuko tubona bino bitutu byo mu isezerano rya kera ingene ari byiza ukuntu umugambi w'agakiza k'imana yacu ari mwiza ukuntu umugambi w'agakiza k'imana yacu ari mwiza natwe turashobora kwibonera kwiherezo tukibonera ingene imana izosozera ibyo yatanguye kera uno munsi hano hantu nashaka twese twashaka yuko twihurira n'imana yacu tukibonana n'imana yacu mega murizera yuko imana iza kubiduha kwiza kubiduha murizera yuko imana iza kwishura amasengesho yacu nimuvuge ngo nasabye inshuro nyinshi ngo narasenze inshuro nyinshi nta kimwe cyahindutse nta kimwe cyaje cyakunze byagenze gute kwavugishwa n'imana Eliya yarasenze rimwe nta kimwe cyabaye arasenga ubwira kabiri nta kimwe cyabaye hanyuma Gehazi araza aravuga aravuga ati n'ubu nta kimwe mbona hanyuma uvugishwa n'imana aravuga ati je ndabona agacu ati ndabona agacu kariko karaza kavuye ku kiyaga ati kangana n'ikiganza cy'umuntu abami ba mbere 1844 ubwo nyene muri ako gacu gato ijuru ryose ricyuzura ibicu bito bito ijuru cyari ruzura ibicu uvugishije n'imana taravuga ati akabu ati nurure kwiyo farasi kuko ndumva ko hariho imvura nyinshi igirize bakundwa twarumvise ubutumwa bwa Eliya bwagarukanye imitima y'abana b'Imana kwizera kwa ba data intumwa twarumvise isezerano ry'imvura y'agacika mvura kandi turayivyizera n'imitima yacu yose tuzi uko Imana izoshitsa isezerano ryayo izina ryayo lihabwe icubahiro lishimwe lishigwe hejuru nibangahe bifuza yuko ururimi rwabo rukorera Imana mu mitima yanyu mubwizwa gufata ingingo mubwizwa kubifatira ingingo kuko kuva mu gihe umuriro w'Imana ukoze ururimi rwacu ivyo kuvuga utuntu tudagira akamaro bica bihagarara muri ico gihe tuba dufise igikorwa kimwe gusa cyo gukora nico kuvuga ibikorwa bikomeye by'Imana yacu uno munsi na madida ni ibintu byarononekaye abenshi baravuga yuko baronse mwemu yera ko bafise mwemu yera hanyuma ngo baravuga mu ndimi n'ibindi hanyuma bari kumwe bagaca bavuga ibishoboka n'ibidashoboka ubiravye nta n'umuntu n'umwe bishobora gutuma yizera kunango byari bitandukanye abantu b'Imana bari barongowe na mwemu yera barongwa na mwemu yera barabantu bacitse abantu basha bahawe igikorwa gisha bahabwa ibyo gukora bishatse kandi kwa cyabo cyari cyo kuvuga iby'Imana yari yabakoreye abatizera nabo hanyuma abatizera rero bake bicara bakaca batangura kuvuga ngo mbega babasa abantu bakomoka i Galilaya mbega bishoboka gute none yuko twumva bariko baravuga umwe wese mu rurimi rwiwe tukumva umwe wese mu rurimi rwiwe bariko bavuga umwe wese akumva mu rurimi rwiwabo twumva bariko bavuga ibikorwa bikomeye by'Imana byakozwe mu mwaka 2078 byari biki mwemu yera yari yaje ku isengero mwemu yera yari yaje kuri bamwe 120 atari ku 118 cyangwa 119 ariko yaje kuri bamwe 120 abari bakoranye bose yabaje ko ndizera ko ndizera uguswa kwa mwe muyera ku bantu b'Imana bose kandi kuva kuwa mbere gushaka kuwa nyuma. Oh, turungika imvura y'agatasi n'iyagacikamvura nigiye cy'imvura y'agacikamvura muri kino giye. Imana ikeneye kurungika gusuka umugisha mwinshi nkuko byagenze mu ntango no kwiherezo ibikora uko nyene. Tuvyizere n'imitima yacu yose kandi tuzoca tubihabwa nkuko kuko ivyasezeranye izobishitsa nta nkeka. Turavyizera uno munsi n'imitima yacu yose mu izina rya Yesu. Amen. Duhaguruke maze twunamike imitwe yacu dusenge dutekanye ducecetse imbere y'Imana. Ikintu nyamukuru mu byo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, intumbero nyamukuru y'ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umukiza wacu, ni uguhamagara abazimiye kugira ngo bashobore gushikira agakiza kandi bahabwe ubugingo budashira kubwo kwizera Yesu Kristo. Mu gihe twunamitse imitwe twese kandi dufunze amaso, nimunkundire ndababaze nimba hariho hano umuntu yifuza gushikanira ubugingo bwiwe Imana. Umwami ariko araguhamagara, ewe mutima we, nta yindi nzira ihari, nta wundi muryango wo gucamwo uhari, nta kundi kuri kuhari. Yesu Kristo ariko araguhamagara uyu munsi, niwumve maze witabe. Mu gihe turiko turasenga twese, nashaka nsabe ababishaka baduze ibiganza vyabo hanyuma bace basubira bamanure kugira ngo dushobore kubona uwiteguye gushikanira ubugingo bwiwe Imana. Imana iguhezagire mushiki wacu. Ndabigize n'impaka mu kwita mushiki wacu kuko nizera yuko umwami yamaze kugukiza. Imana iguhezagire mwene data hano ibubafu bwanje. Imana iguhezagire mwene data hano iburyo bwanje. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Amashimwe abe ay'umwami wacu. Abenshi bazoshima mu guhoraho, bazobishima mu guhoraho, bashime abo byaciyemo kugira ngo Imana ishobore kuhamagara baze kugakiza gahoraho kabonerwa mu kwizera Yesu Kristo. Igize igikorwa cy'umuntu ariko n'umuhamagaro uva ku Mana. Mutima we, mutima we, munsi umwe kumure buzoba aribwo bwa nyuma. Munsi umwe hazoza isaha ya nyuma, hazoza umunota wa nyuma. Muri icyo gihe rero mugenzi, mbega none mu gihe gihoraho, mu guhoraho uzoba uri hehe? Mbega icyo gihe uzovuga ngo iki? Oba hari umuntu hano wundi akeneye kuduza ikiganza ciwe maze ashinga intahe yuko yeguriye ubugingo bwiwe, yereje ubugingo bwiwe Imana. Umwami wacu abahezagire mwese. Tusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima kubw'ijambo ryawe gera kandi ry'igiciro. Ndagushimiye kuri buno buntu budasanzwe bushobora kuronkwa ku isi yose, ubwo watugiriye, ubwo waduhaye muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndagusavye ukize buri bugingo bwose, nubohore buri mwemu yose, nubabarira amakosa n'ibyaha byose, nuhezagire abadugije ibiganza, nuhezagire abo bose imitima ihuzagizwa ishaka kugendana nawe canke kukuyoboka nuhamagare abanyuma kugira ngo itigire gikwire kugira ngo ushobore kugaruka ndagushimiye kubw'ijambo ryawe gera kandi ry'igiciro mwami mukundwa muri kano kanya twashaka twese gusaba tusabe twese kugira ngo ushobore kudusuka ko kandi mwemu yera kandi turasavye turatakamvye ngo turungikire imvura yagacika mvura twizera yuko wamaze kubikora kugira ngo ishobore gucuncubuka nkuko warungitse imvura yagatasi ni nako uza kurungika uzorungika imvura yagacika mvura nkuko warufise ishengero mu ntango ni nako urifise muri kino giye kwiherezo ndagushimiye uhabwe icubahiro kandi uhimbazwe mwami wo kwizigirwa ubu rero uri hano mwemu wawe araganje kandi ariko arakora hagati yacu ijambo ryawe ntirigaruka ubusa ataco rikoze ariko rirashitsa icatumye urirungika nukize abagwaye wigaragaze nkaho nkuwazutse wigaragaze nka Yesu Kristo w'i Nazareti wahawe ububasha bwose mwijuru no kwisi mwami uri mwijuru natwe turi kwisi nugaragaze ubushobozi bwawe hano kwisi hagati y'ishengero ryawe kubw'icubahiro nishimwe ry'izina ryawe ryera kandi ryiza ndagushimiye kubona ubikoze mu izina ryera rya Yesu haleluya haleluya icubahiro nishimwe bibe iby'Imana yacu amen.